Nikigano chawe abamenyesha makuru ibujumbura ku ngoro y'umugambo sabanyafodebu cyari kirindirwa na benshi kuko uwo mugambwe utari bigere ubwira icyo shikirije ku kibazo cy'ubwicanyi bw'abaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amagana cyenda mirongo irindwi na kabiri ubu twari uwo mugambwe Pierre Claver Nahimana yemanze ko ariho nyabwoko by'ubwoko akomokamwo we na benshi mu bagize uwo mugambwe indongozi zawo abawushinze nka nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye incungu ya demokarasi n'abandi ndetse aba bakaba ari n'abacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi.
Ibyago byashikiye Burundi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo irindwi na kabiri byabandanije gushika umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo irindwi na gatatu niho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi. Iryo honyabwoko ryakozwe n'ubutegetsi bwa politiki n'igisirikare bw'icyo gihe. Ubwo butegetsi nibwo kandi bwegekwa ko ayandi mabi y'agahomera bunwa yabaye muri icyo gihe n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi n'abandi Barundi bamwe bishwa kuko babiheze kubagira ngo n'abahutu n'abandi bazize ngo bashyigikiye intwaro ya cami.
Uwo mugambwe sabanyafrodebu uri muri leta ariko utari mu nama nshingamateka wifuza ko ibikorwa by'umugwi severe wo kurondera ukuri kuri ubwo bwicanyi byoshikanwa no ku mabi ubona ko akibandanya no muri iki gihe.
Umugambwe sabanyafrodebu ubandanya ushima ibikorwa by'iteka umurwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha Abarundi uri kurarangura ahubwo wokongereza ububasha n'ubushobozi kugira ngo icyo gikorwa cyo kurondera ukuri kibandanye no mu myaka yakurikiye yaranzwe n'ubwicanyi bwahitanye Abarundi gushika no muri iyo minsi turimwo.
Nabiruko amashami yigenga aherutse gukora raporo yerekana ko uwo mugwi ufise aho uhengamiye. Vitale Nshimirimana twara force urunamye rw'amashami yigenga yakoze icyo cegeranyo kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Iyo batoye ibisigarira bashihutira kuvuga yuko ari ibisigarira by'abahutu bishwe irindwi na kabiri kandi tuzi mu gihugu cy'u Burundi habaye ubwicanyi mu biringo bitandukanye bakabikora mu ntumbero yo kugira ngo abahutu bose bakurikire bahurumbire umugambwe CNDD-FDD kandi byongeye banyegeze ibyaha biriko birakorerwa Abarundi muri kino gihe. Uyu mugwi ukaba warerekanye uguhengama kudasanzwe
abacitse ku icumu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi nabo bongera ko uwo mugwi severe utitaho kurondera ukuri ku mahano yabahekuye kandi biri mu byo ujejwe. Gervais Nibigira yarokokeye mu ntara ya Muyinga kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Uyu mugwa severe umenga n'umugwa politike so mugwi witwa ko wigenga unywanisha Abarundi canke wekana ivyabaye umenga ariho umugwi w'abantu w'ubwoko kanaka ushaka kwereka ko byagiye biba mu Burundi kiragira yuko ko kuri nyiko yaza ko atariko kuzuba gutanguye ikindi gice kizotuma haba abandi bantu ibyumviro bibi bishobora gutuma hashobora kuba hari ibindi bibazo mu Burundi nk'abantu bacika cumi cumi na gatatu nta kuryo tubona ko bakobaturonderera.
Uyu mugwi umaze imyesi ukwiragira mu ntara zitandukanye no mu gisagara ca Bujumbura mu gikorwa co kurondera ibisigarira vy'abishwe cane cane muri mirongo irindwi na kabiri baharugwa n'ishami mpuzamakungu ONI mu barenga ibihumbi amajana atatu mu ntumbero yo kunywanisha Abarundi. Pierre Claver Ndayicariye atwara uwo mugwi yibukije mu kwezi guheze mu ntara ya Mwaro ko hakwiye kuba ingendo yo gusabana ikigongwe
gusezera iyisi waragandaguye inzirakarengane udasabye ikigongwe uburaze umuryango izina n'ibikorwa bibi kandi batagutumye kubikora. Umugwi severe urongeye gutera akamo abakiriho ngo bagire iyo ntambuko yo kwibohora.
Ibi bamwe mu bacitse ku icumu babona ko atari umuti urama mu gihe ikigongwe kitajanye n'ubutungane.
Uwose umuti uzoza gutanga amahoro mu gihugu kubera mu gihe atoba atarabure ku butungane ku bantu babuze ababo abantu bafite bikomere ku mutima nta mahoro azosasagira neza kugira ngo abantu bimbarimo gusumba.
Umugwi severe hamwe n'ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bimaze iminsi bitavugwa ko rumwe mu gihugu. Mu mategeko mpuzamakungu ishirahamwe mpuzamakungu ONI niryo ryonyene rifise ububasha bwo kwemeza ko hariho nyabwoko ryakozwe mu gihugu kanaka. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.